Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Imani ngeru dende, Zohora nizikira.
Ibuye rikomeza imfuruka, inkoni yo kwishimikiza ko nabasha kugera umwami kuri kimwe nkeneye.
Numvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye ntiwigeze umererana. Numvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye ntiwigeze umererana. Numvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye.
Yeah.
Here we get some
air and a night. Who visa go sing a choir?